imubandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika Washington DC. Mwiriwe neza nchuti mwese muduteza matwi muri kuri mikro muri kumwe na Jean-Louis Bigirimana kaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya twumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no kwijwi rya America FM 104.3 I Kigali mu Rwanda mu Burundi twumvikanira kuri FM 99.9 no kuri FM 105.2 hano ni Washington DC kabanda bahaye kaze mu makuru yo muri aka kanya.
Uguruhagarara sinze aho hagaze ico tuzi gusa nuko abasirikare b'u Burundi bari ku mirimo ya minsi yose bakora ibikorwa ndetse n'amakungu ashima n'abarundi bonyene.
Uyo ni Colonel Gaspari Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi abeshuza amakuru yatangajwe muri raporo y'ishyirahamwe International Crisis Group ivuga ko mu ko hashobora kwadukura hagarara ruvuye cyane cyane kunjyane mu gisirikare cy'u Burundi. Turabashikiriza n'urubanza rw'abashatse kugandagura uwahoze ari buramatari wa Bujumbura muri aka kanya.
Amakuru ava muri Komine Ntegayi.
Radio ijwi rya Amerika hari amasanamu ya video amaze imisa tembera ku mbuga za social media ngurukana bumenyi yerekana urwaruka rw'imbonera kure ruriko ruririmba indirimbo abatari bake biyamije zarimwe amajamba mwamwe avuga ngo terinda abakeba bavyara imbonera kure. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nawo kuri uyu munsi wa gatatu wiyamirije ayo masanamu uvuga ko ugiye gutanga ibihano kubagize uruhara muri iyo ndirimbo. Umukuru w'umugambwe Parina na wenyine arashimishwa n'iyo ngingo y'umugambwe uri ku butegetsi. Inkuru twayiteguriye na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika mu Burundi Eloge Wirika neza.
Amakuru ava muri Komine Ntega intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi yemeza ko aya masanamu yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatatu usigura ko aya masanamu yafashwe mu gihugu rw'imbonerakure bo muri iyo komine rwariko rwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri iryo tangazo umugambwe CNDD-FDD wavuze ko wiyamirije wivuye inyuma indirimbo ye muri aya masanamu umuntu yumvamo amajambo ngo terinda abakeba bavyara imbonerakure. Nabajije Nansi Ninete Mutoni ajeje kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD ari nawe yateye ikumu kuri iryo tangazo icatumye umugambwe wiyamiriza ayo masanamu yafatiwe muri Ntega.
Ayo masanamu twayiyamirije kubera adahuye atajanye n'inyigisho eka mbere n'akarangamutima karanga umugumyabanga karanga imbonerakure. Ayo masanamu rero amajambo yavugwa muri iyo ndirimbo ntahuye n'ivyo twigisha kandi ntahuye n'ingendo y'ikirundi ntahuye kandi n'indero isanzwe ihabwa imbonerakure. Abaranyereye twategezwa rero kwerekana neza aho umugambwe uhagaze kubijanye n'iyo ndirimbo eka mbere n'ayo majambo ameze nk'uko n'abatari mu mugambwe wacu bamenya yuko umugambwe CNDD-FDD hariho ivyo twemera n'ivyo tutemera. Ntitwemera rero yuko habaho imvugo mwene nka zijya zitubahiriza cyane cyane abakenyezi kandi mbere n'abayikoze babone yuko iyo ngendo itabereye.
Kuri iyo ngendo itabereye rero umugambwe uri ku butegetsi watekanye ibihano ku bafise uruhara mu vyabaye.
Amatohoza aracabandanya mugabo umugwi ujeje gufata ibihano uzufata ibihano kurabo bose bikika inyuma y'ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo babishire canke bambike iceyi umuhari w'imbonerakure. Musanzwe muziko arugwaruka kwama tubahamagarira kandi bari ku kivi kugira babandanye bateze imbere igihugu cacu.
Itangazo twavuga ko ari nka gasopo muhaye abantu mu nyuma nti basubire kuza barijajara bavuga ibyo bishakiye aho batombereye naho ikubaza ko ari kurengwa mu Kirundo.
Twavuga yuko itangazo nkiri no gutanga umuco kubiba biriko biravugwa inzego ziwacu uko zitunganijwe bararonka impanuro zikwiriye kugwe gugusi wabariko ubugize rera kanyerera naho nyene umuntu aramugarukana ku murongo buhoro buhoro.
Umukuru w'umugambwe Parena uri mu itavuganwe n'ubutegetsi arashima iyo ngendo y'umugambwe CNDD-FDD. Zeno nimubona ari kamenyesha ko imvugo bene izo zari zikwiye kwiyamirizwa n'inzego zose.
Nk'abatavuga rumwe na leta tuvyakira neza cane tubona yuko ngira ngo ejo ari heza. Ubundi kutavuga rumwe na leta zari ku bikorwa umuntu ashobora gukora agira ataraba ntibabishoboye abandi nibo bishobora gusumba naye ahandi ku bibi twategerezwa kuvuga rumwe na leta kuko leta ijejwe kwamira amabi. Igitangaje gishasha mugabo nuko bivuze ari umugambwe uvyiyamirije kandi uruhande y'umugambwe hariho intwaro hagati mu gihugu abapolisi polisi bobo naho baba baje bava mu mugambwe bo bajejwe kwamira ivyo igituma rero bari yarinze kuza babo mu mugambwe hari habo mu ntware yo hagati mu gihugu na polisi nico gitangaje ingendo mbi ntitwaterezwa kuvuga kubiri na leta twaterezwa kuvuga kumwe
ayo masana magishirwa habona yate imari cyane kuvuga ngo rukana bumenyi kuri social media bamwe mubegereye ubutegetsi bemeje ko ari amasanamu ya kera yahinduwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abandi nabo bavuga ko abagwanya leta bifatiye amasanamu bwabo barayahindura urwaruka rw'imbonera kure ruramaze kuvugwa mu raporo menshi harimo ya ONU ko rukoreshwa n'ubutegetsi mu gutera ubwoba abatavuga rumwe nabwo hamwe no kubatoteza ibi byagirije leta ntisiba kuvyiyamiriza isigura ko batavuga rumwe nayo bashaka kwicafuza kugira ngo bikunde bashike ku cifuzo cyo gutembagaza ubutegetsi no guhindura inzego zitorewe n'abanyagihugu Eloge Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
arakoze Eloge abasirikare bagirizwa gushaka gukandagura Zeno Ndaruvukanye yahora ari buramatari w'intara ya Bujumbura barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu kuri wa gatatu sentare yegukira komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura abo bagirizwa ico caha barahakanye ko ataruhara bayifisemwo bakavuga ko byose ari lementanya ni nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Simon
Pawagirizo kuba barashatse ugandaga umushinga amateka ze ndaruvukiye yahora ari buramatari w'intara ya Bujumbura barengutse ari babiri Eric Ntakarutimana yahora ari mu gisirikare cha leta na Felix Ndayisenga yahora mu gipolisi cy'u Burundi barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu yegukira komine Mukaza muri meri ya Bujumbura ibitari bimenyerewe baburanishirijwe mu iborero kuri rya Gitega aho basanzwe bafungiwe bose ko ari babiri bagirijwe icaha kimwe co gutegura no kugerageza gushira mu ngiro ugandagura ze ndaruvukanye hamwe no kuba mu migu yitwaje ibigwanisho Umushikiriza manza yabashengeje avuga itariki 27 kwezi kwa 11 2015 kwibarabara rica kwihinguriro Brarudi uteruja ku isoko aho bita kwa Sion Eric Nakarutimana yafatiwe mu modoka camionete Elix double cabine ifisi marati ite 1323 ari nayo yari mu barashi modoka y'umushinga amateka zeno ndaruvukanye umushikiriza manza yonge yagiriza Felix Ndayisenga ko kuri yo tariki yafashwe ari kagerageza guhunga inyuma yaho yarahejeje kurasa imodoka zeno ndaruvukanye Umushikiriza manza yavuze ko ivyegeranyo vyose vyafashwe mu nyamiramabi abo bagabo bemeye icaha umushikiriza manza yongeye ko bemeje ko batashaka kugandagura Zeno ndaruvukanye ahubwo bari bazi ko barashe imodoka ya Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu bose ko ari babiri bagirizwa bakanye icaha bavuga ko ivyo bagirizwa vyose ari yemenanya uko bose uko ari babiri atanu umwe yarazundi Eric Ntakarutimana yakanye ko iyo modoka yagirizwa gufatigwamwo atayazi Yatiya sawa senare kubaza umushikiriza manza ko baba yakoze amatoza kugira ngo bamenye mwe niyo modoka azemeze ko yo baya yari yayimutije umushikiriza manza yavuze ko iyo modoka batigeze bayimenya mwe neyo ariko ico bazi ari uko ari Eric yari umudereva w'iyo modoka mu gihe cicaha Eric Ntakarutimana ati bishoboka gute ko amatoza cy'imyaka ibiri akogwa mutaramenya mwe ni modoka mufite nimero ndangamuduga yayo ivyo ntibigaragaza ko ari nko nishushe mushaka kundemeka Felix Ndayisenga nawe yahakanye ivyo aregwa avuga ko Sasu yavuze ari mu isoko aho bita kwa Sion maze agahunga mu bandi Felix Ndayisenga yabwiye sentare ko yahagaze abaza umupolisi biriko biraba yishimiye ko nawe ari umupolisi uwo mupolisi aho kumwumviriza Felix yavuze ko yaciye amurasa amasasu 6 mu maguru amubwira ko ari mu bwoko bw'abatutsi bwagumutse Felix Ndayisenga yabandanije avuga ko baciye bamuriza imodoka ariko arava amaraso yibaze ko bamutwaye kwa muganga ariko bavuye bamutwara mu gashuka iperereza aho yafungiwe amezi 3 umushikiriza manza ati bigenze gute no munsi mu nicaha kandi vyegeranyo vyose dufise mwaremeye icaha mukabiterako n'igikumu umushikiriza manza yavuze ko Eric yiyemereye ko ibigwanisho vyakoreshejwe muri ico gitero vyavuye mu Rwanda kandi vyarungitswe na Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe MS abagirizwa bishuye bavuga ko ivyo bemeye bavyemeje bari kubacumitwa imbuga itazishushe mu birenge no mu gikiriza bavyemera kugira ngo bacungure igufu umushingwa manza yizende yo kubgwayo yunganira abagirizwa basavye sentare kudagacira ivyegeranyo vyose vyakozwe kuko batahawe uburenganzira bw'ukunganirwa Mushingwa manza yibukije sentare ko mugiye umuntu yagigwa n'icagiyanisha umunyororo kuva ku myaka 200 kuduga ategerezwa ko afise umunganira mu gihe cy'amatoza ivyo navyo bikaba bitakozwe nk'uko ababurana bavivugiye mushingwa manza yizende yo kubgaya ati biboneka ko mushingwa manza atamatoza yimbitse yagize uko imodoka yakoresheje mu gukora icaha yaterezwa kuba yamenyekanye mweneyo kuvuga naho ko Eric yagumagira uja n'uruza mu Rwanda byari byoroshye gukora amatoza mu gipolisi gicungera imbibe mushikiriza manza ati yasozera imburano asa munyoro wo guhera yo kubo yashengeje nawo basaba kwezwa urubanza rwaceruja mu mwiherero rukazosomwa mu kiringo kitarenga iminsi 30
igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel tukiri mu Burundi kandi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza arabeshuza amakuru yatangajwe muri raporo y'ishyirahamwe rikurikiranira hafi uruhagarara mu makungu International Crisis Group iyo raporo ivuga ko mu Burundi naho haragahengwe muri iki gihe hashobora kwaduka uruhagarara ruvuye cyane cyane ku njyane mu gisirikare cy'u Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
urakoze kugira umpakanya ngirishwa mvuze kuri iki cegeranyo tubonye cyasohotse uno munsi gisohowe sino kwibaza yuko ari ishyirahamwe nibaza yuko ari umuntu ari mu ishyirahamwe kumbura adaheruka cyangwa ataje neza igisirikare cy'u Burundi ingene cyubatse igisirikare cy'u Burundi ingene kimeze igisirikare cy'u Burundi ibyo kirangura n'igisirikare cy'u Burundi muri bino bihe icyo kigona nicyo kiyumvira ashobora kuba yagiye ku mohe cyangwa agasoma bimwe bica ku buhinangurukana bumenyi ntawe uzi iyo biyoye ariko ibyo aribyo byose nibaza yuko atari umuhinga kandi ibyo yanditse sinibaza yuko ari ibyo iryo shyirahamwe gisanzwe rikora tuzi ryahora ritohoza ryahora rica ku bantu babinonosoye babunyoye bakagira icyo bavuze reka rero ngire icyo mvuze ku byo yanditse bike bimwe bimwe nabonye ngaha avuga ngo mu gisirikare nta kigenda mu gisirikare hari ubuhagarara ubwo ruhagarara sinze aho uhagaze icyo tuzi gusa ni uko abasirikare b'u Burundi bari ku mirimo ya minsi yose bakora ibikorwa ndetse n'amakungu ashima n'abarundi bo nyene ntanga karoro gatoyi atari ukwiyobagiza cyangwa kugira nkana abasirikare nibo bazaheruka kugarukira ku bantu bantu nikora mu bitaro ngaha i Bujumbura bakongera bakajya kuraba impfubyi ziri igitega mu irerero igikorwa bakoze cy'amafaranga ashika imiliyoni 12 aho nibike muri byinshi mbuze nibwo baratabara abanyagihugu bongera bakora n'ibindi bikorwa bihambaye bikomeye
muri iyo raporo ariko aravuga uruhagarara rwigeze kuboneka mu Burundi aho abasirikare wasanga cyane cyane bahoze yari abasirikare cyanke abasirikare bakuru baraswa iyo raporo yavuga kandi n'ubwicanyi ubandanya burondera cyane cyane nk'abasirikare aho amakuru atangajwe bivugwa ko hashobora kuba harimo n'iby'ubwoko
ibyo bivuga byaba byigeze kuba igihuho cyabaye abasirikare nibyo n'abarundi mu bandi harabayeho n'ivyo abashatse gucanishamo inzego za gisirikare mu kuza barafata umwe bakamugirira nabi cyangwa bakamwica mugabo ibyo twavuga yuko byabataye kuba amazi kuko ubu bose bararikanuye abasirikare barazi icyo bakora ari abari batumwe cyangwa bagiye ku marongo kugira ngo bashanishe mu inzego bice naka bace bavuga ngo ni naka yabigize barabonye yuko ataho byashitse kuko cyo bashaka gushika ko ibintu byiho riho ribagomba ko bibaze yuko bica biba nta byabaye kuko igisirikare cyarize abasirikare bagize urwego rwacu barize barazi gutorwa sinururo
mwavuze ko ari umuntu wo muri iyo shyirahamwe ashobora kuba yavyanditse atari shyirahamwe yavyanditse uyo muntu wewe ku bwanyu ikintu cyo bagimutuma yandika amakuru nko kumuvuga yo batariyo niki
ahubwo twomutumira akaza i Burundi cyangwa akegera umurundi w'umutima akamusigurira umurundi azi neza urugwego ingene igisoda kiriko kirakora ubu no munsi ingene abasirikare baje hamwe bakagira iminsi mikuru bagaterurana bakabyina bagatarika bakagira akakera kamwe twita imico uyanditse ibi rero nayo kari kure cyane
amakuru yatangajwe mu minsi yahera ko hariho abasirikare bafatwa nayo ayo nashaka ko yafatiye kuri ayo makuru icyo kibazo cyo cyifashe gute muri iki
nta musirikare n'umwe afatwa atagira icyo yagira ni nk'uko umurundi wari wese cyangwa umunyamahanga ari mu Burundi mu gihe urenze itegeko ritegekanijwe ukabigira nka nkana tereza kurengutwa imbere y'ababijejwe ushika ubu rero izi ntawo byitwaza ngo hariho abafashwe
bahugukiniki niki atasubagirizwa Colonel Baratuza Gaspard umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
yego me murakoze namwe kubona mwaronse kano kanya mukambaza kugira ntange n'umuco hanga yuko baduheruka kugomboza ibatayo zitatu muri Somalia nimwe yagiye muri Centrafrique zimazeyo amezi abiri abiri
Radijwi rya Amerika ubu naho numwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse nonge ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kuri mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parsem namwebwe Faustin ikaze ndanabaramutsa mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi w'inta debu kigora debu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwizo shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwiriza shingiro rijanye na nayo. Turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubuzisa nizataye igihe. Ama icya kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe by'aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashirahamwe nka za Sadeke n'ahandi. Turabona yuko ibyuza shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashirahamwe y'ibihugu biri hamwe. Hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi. Murabona ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya. Hanyuma ni cyanyuma hariho nk'ingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi. N'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo zohindugwa mwipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindugwa gibwirizwa shingiro mwibwe rero nkabari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakirie gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo kwakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunejereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa y'ibwirizwa nshingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya bagira amasezerano ayo masezerano abyara igibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyasubira kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingiro bamaze kwevariwa iryo rikuru
umugabo uguhindurwa ryo hindurwa kubwanyu ati ntiharagera
gusa ntiharagera ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndiko ndagwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa rya majya yahindutse kuko itegeko bavuga ko ri dynamique ikindi naco urabye icuka cha politique kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriko irasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byo tuma idweza cyigiye idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntiri hinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba nti hari bwagere
egome aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umengo societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumengo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobora abanyagihugu gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo n'ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaha umuco none uyu munsi bitariho wotuvuga ngo uze guhindura ubwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha niyabyaye constitution iri kirabwira ati nimureke banza mureke ibyo bibwirizwa nshingiro nimubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyiramo igihugu bya Burayi ariko rero hano bati ibyo bintu bireke Amerika idakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhishije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hariho abantu benshi bari kuba baratanga impanuro bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bituba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hari ingingo y'199 mu gwiza nshingiro ivuga ko ikintu cyose gitosekaza ubumwe bw'abarundi chika tose kaza ukushira hamu kwa usubiza hamu kwa demokrasi icho chinu nikizo tumikuza shingiri shobora usubigwa hamu nubare ibi byose biri kubitose kazi ibyo nubyerekana ko ibwizwa nshingwe tose ibyo mujye bari subiramo bazoba barenze ingingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibinusha gusubira itoto
ego foste ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi uwo guhindura ibwirizwa nshingiro nk'abari mu mashira ha madaharanira ibyicaro bya politique
ubwa mbere hoho twebwe turi mu mashira madaharanira ibyicaro bya politique turafise ngene tubibona kuko tubivuga tusa ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko iyivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduka cyangwa ariko barabitegura abanye politike kenshi barakunda kuraba ingene babishiramo imitego cyanke babishiramo amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaratuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye amasezerano y'Arusha ibyo ntawirirwa kubura bisubiramo aba bari ngaha barabizi namushinga naye mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akabwika abantu baca ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rezari zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protokole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye ni ngene byogene ubutegetsi ngene byogenda byogaba vya birinye rizari byarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protokole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nkinguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ni byiza gukurikizwa mu gihugu baca bihe nguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabana yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati ya 1999 ivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyinca bicaka ikindi rero cyatuka tuti rero context ihari imeze gutu context mwinga yavuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
bagenzi mukundira dijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri isaha bigarukiye ngaha turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikirana cyane cyane Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye Engineer Skip nawe yari mu buhinga bw'ibyuma tutibagiye abamenyesha makuru b'i Burundi bose bagize uruhara tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi twongere tubatumirire mu biganiro byacu bisanzwe muzagukurikirana mu kanya igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha y'i Bujumbura no mu Rwanda mwari kumwe na Rezi Bwirimana kuri mikoro mugire umuhingamo mwiza